Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe bakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga hasigaye kiringo caba mwaka kugira ngo amatora be mu Burundi, mbega barundi bayiteguriye gute. Umurwi ujejwe utunganya amatora seni warakoresheje uruganda mundwi iheze bari ufise intumbero yo gutegura imitima y'abarundi kugira ngo ayo matora azogende neza. Pierre Claver Kazihise arongoye uyu murwi yavuze ko kimwe mu bintu biraje ishinga abategetsi ariko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora abanyapolitiki bakoresha imvugo zikomerekanya, akaba yaboneho akanya ko gutera kamo abanyapolitiki akabasaba guhagarika inyifato nk'iyo. Yarungiye aratera kamo urwaruka karusaba kwima amatwi abanyapolitiki baruyovya. Utwigoro dufise intumbero yo gutunganya amatora mwituze, twabaye kandi mu gihe abanyapolitiki batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi bahuriye mu gihugu cy'Uganda mu ndwi iheze mu ntumbero yo kumvikana kumunyapolitike umwe azoserukira imigambwe kandi agahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanijwe mu mwaka uza. Hari kandi n'abanyapolitike bavuga ko amatora muri iki gihe adashoboka kubera imvo zitandukanye batanga, hamwe n'abavuga ko ahubwo amatora ashoboka kandi n'amakungu akwiye gutera intege Burundi mu gikorwa leta y'u Burundi irimo cyo kuyatunganya. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twifuje gutumira abategetsi babiri batavuga rumwe kuri aya matora. Twatumiye Mushirantahe Charles Nditije, umukuru wa IPRONA itemewe n'amategeko, ariko telefone sinzi ko ari telefone yamugoye cyangwa ko ari we vyagoye. Turabandanya kumunorera mu kanya. Turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana, akaba ari umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu. Mwiriwe neza Pierre Claver Nahimana.
Amahoro meza ndaramukije n'abatwumviriza bose bumviriza Ijwi rya Amerika.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Yego cyane, turakomeye hano n'amahoro ngaho i Bujumbura n'amahoro.
Imbere ko mutubwire ivyerekeye ikagikorwa cyo kwitegura amatora niba ayo matora akwiye kuba cyangwa adakwiye kuba, reka tubanze twumvirize ikiganiro bimwe mu byo byashikirijwe n'umushirantahe Charles Nditije igihe ikiganiro iradio Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze. Avuga ko amatora muri iki gihe adashoboka, akaba yavuze cyane cyane ku vyerekeye ibwirizwa shingiro rishasha rituma ibintu bigorana, akaba yavuze n'uko ubutegetsi bushobora kwigungirwa ko n'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora 2020. Reka tubanze tumutege amatwi ku vyerekeye cyane cyane amasezerano yarusha n'ukuntu ryo bwirizwa shingiro avuga ko rishobora kuba ryarafuse ibwirizwa ryarafuse amasezerano yarusha.
Nuko ataguhiganwa abantu bangana bakiyari, kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga. Ingingo ya 99 yaravuga neza yuko kugira umuntu yitoze gatwe kiwe aba yaravuye mu mugambwe haheze umwaka urenga. Kindi kigaragara nuko ingingo y'174 isaba yuko abakandida bigenga kugira bashobore kuronka ikibanza mu nama nshingamateka bagasaba amananiza kuba baronse amajwi 40% kwijana mu ntara bitojemo abakandida barungitswe n'imigambwe baronse amajwi 2 kwijana mu bihugu cyose barafise uburenganzira bwo kuronga ikibanza mu nama shinga mateka n'uvuga urutonde kwabigenga gorufise amajwi 39 kwijana mu gihugu cyose tuvuge kugoba mbere ari nkugwa kabiri mu nguvu barashobora kuba badafise n'umushinga mateka n'umwe ibyo ni ibintu by'akamaramaza.
Charles Nditije aravuga kandi ko inyuma y'amatora yo mu 2020 ubutegetsi bushobora kwigungirwa ko eka n'umukuru w'igihugu wenyine.
Ikindi kigaragara ni uko iri bwirizwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza nkuko byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cyane cyane yuko leta atabasha na guha ifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine iyo n'ingingo ya 16. Ikindi kibabaje ni uko umukuru w'igihugu aca afata mu gifusi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka ku ngingo y'2022 irerekana neza yuko itegeko naho ryaba ryatowe n'inama nshingamateka umukuru w'igihugu abonye ko ritamunezere we acarishije mu kabati haheze iminsi 30 bicari ba imfaguswa ngo ryigeze ryigwa tungane bunywe yiwe kuko niwe yatwara ya nama kuru y'ubucamanza niwe yita Conseil Supérieur de Magistrature n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena murumva rero yuko ari wiyica agakiza.
Ariko rero nkuko twabivuze mu ntango hariho abandi banyapolitike bavuga ko amatora ahubwo akwiye kuba ikanamakungu agashigikira gikorwa cyo gutunganya amatora kiriko kirakorwa na leta y'u Burundi mu shenahe Pierre Claver Nahimana ubwa mbere na mbere mutubwire umugambwe sahanya Fredebu uzogira uruhara muri aya matora imirije.
Ego umugambwe Sonya Fodebu turatandukanye ibintu twaramaze mu gihe ibwirizwa shingiro ryari ko yatogwa twaramaze gushikiriza ibyo twari neguyemo bitari bice ariko rimaze gushirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu twaciye twemera yuko ibwirizwa shingiro rihari icyo dusaba nuko rikurikizwa. Mu minsi iheze hariho abantu baje bati mbega mubona itegeko rigenga amatora ari ryiza twabwiye biracyari mu nteguro mugabo ku byo tuzi mu Burundi bujya si amategeko mabi ikibazo nabayashira mu ngiro n'abategetsi bayashyira mu ngiro ugasanga umbura uko yanditswe siko ariko barabikora. Tuwe twavuze tuti ayo mategeko ya yose naho twayabonye nk'amahinyu ni kizotuza yuko tujya mu matora kuko ayo mategeko arategekanya amatora. Amatora rero arashoboka naho muri ayo mategeko hariho kimwe kimwe umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu si cyiza na gato. Twebweraho niho duhagaze ayo matora turayiteguje kandi tuzoyajamwo kandi tuzi neza yuko muri ayo mategeko hari kimwe kimwe dushobora kuvuga natwe tiki nkumbure icyateza kugenda gucya aho niho duhagaze.
Ingingo mushana Charles Nditije yavuze ya 99 na 44 mu ibiriza shingiro rishasha mwebwe umugambwe sahanya Fredebu ntizibateye amakenga.
Umugambwe sahanya Fredebu ni umugambwe ntisarigenga nta bigenga bazova umugambwe sahanya Fredebu nibyo urashobora kubona nk'ibyo bavuga by'abigenga ko bashobora kuronga ingorane ariko umugambwe waramutse uvuze uti twewe tugenda turi umugambwe ayo matora barashobora kuyajamwo. Nibyo hari ibindi bavuga bati ubutegetsi bushobora kwigungana umukuru w'igihugu none hamwe se abanyafurode yotogwa akaba yigira umukuru w'igihugu ntiwumva yuko ngumbure byoshyika ibindi bintu. Oya twebwe si uko tubibona twebwe tuzoja muri ayo matora ni ngombwa hazoba hariyo abashinga amateka abakonseye makomine abadepute n'ibindi byinshi nkumbure umugambwe ushobora gushikira umugambi biraboneka yuko bimwe bimwe nkumbure abagize iryo tegeko bashobora kuba baza bati byose tuzoba tubifise umugambi twose uko tubibona tuzoja mu matora kandi turazi ko ibibanza bimwe bimwe tuzobironga.
hari imigambwe mu 2015 yari yatangaje ko izoje amatora ariko amatora ageze iyo migambwe iriyonjora umugambwe wanyu uzoguma amatora gushika mu ntango eka n'igihazo ariko ari amatora n'inyuma yayo
icyo kibazo mu mugambwe Sonya Frode abanyamakuru bamaze iminsi babitubaza baramaze iminsi n'isho babitubaza inyishu ni yayindi mu nama rukokoma y'umugambwe Sonya Frode tumaze gukora mu ikoraniro kaminuza ikoraniro kaminuza rya badutegetse yuko dutegereza kuja mu matora ni ukuvuga rero yuko tuzoyajamwo kuva mu ntango gushika arangire twabwiye tuti igihe tuzoyajamwo nuko atoba yabaye atabaye urumva icyo n'ikindi kibazo kuko nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo kazoza ndakazi kazoza kazi imana gusa n'ahandi amatora abaye tuzoyajamwo kuva mu ntango gushika ahere kiretse bibaye nka bimwe byo muri bene twumva ngo ubutegetsi bwavuze ngo imigambwe iri muri opozisiyo ngo ntiyemere kujya mu matora icyuruva kiba gicitse ikindi kibazo n'ahandi twese tuteguye kujya muri ayo matora kuva mu ntango gushika aheri arangire
ikintu ku bwanyu uca bagituma imigambwe iyonjora amatora ni ikihe byarabaye mu 2010 byarabaye kandi mu 2015 ikintu nyamukuru uca bagituma imigambwe ica iyonjora amatora ni ikihe
ego ibyo birashika kandi byarashise cyane ngaha mu Burundi twarabibonye ne mu bindi bihugu birakunda gushika cyane cyane bakunda kwiyonjorora y'amatora atunganijwe nabi hagashikareho imigambwe imwe ivuga iti kukuntu amatora ariko aragenda atunganijwe gucyo tubibona ntitwubandanya ntibyokunda cyane cyane iyo niyo mvo nyamukuru ariko birashobora kuva ku zindi mvo nkumbure ushobora kubona avuga ati njyewe naho nubandanya ntacyo nzokurayo bakavayo ariko icyo nibaza ko ari cya kabiri ariko ikintu cy'ukuri gikunda kwibonekeza niyo amatora yatunganijwe nabi nk'imigambo yavuga iti njyewe mbona mfite igihagararo ariko mbandanije gucya ukuntu aya matora atunganijwe nabi gucya ntacyo bishobora gushikako iyo nayo kirashobora kuba imvo nyamukuru
ikintu mwibaza cyangwa ibintu mwibaza umurwi ugiye kujeje gutunganya amatora wokora kugira ngo n'imigambwe igishise akangonongono izijuke itaba amatora niki hari ikintu umurwi ujeje gutunganya amatora wokora kugira ngo eka wizeze indi migambwe cyangwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri kubutegetsi kugira ngo biyumve muri ayo matora
umugwi ujejwe gutegura amatora ntacyo ushoboye mu gihe ubutegetsi buhari budashizeho ibyangombwa byose kugira ngo abantu mu gihugu bakeneye kuzuza amatora bumve yuko bisanze bumve yuko batunganiwe bumve yuko bashobora kuja muri byo gutegura amatora atangorane cyane cyane nibihagaze ku bategeka igihugu nayo mu rugwi utegura amatora ukurikiza itegeko wahawe mu gihe rya tegeko rigenga amatora rizo bajyagiyeho umukuru w'igihugu azaba yarishize ku mukono urumva ujya mu guzo ukurikiza iryo tegeko gusa mugari rya tegeko ntibirimo ibintu byose bituma amatora agenda neza oya amatora agenda neza cyane cyane ku bintu bikuru ku mutekano ku kwidegenzya kw'abanyamigambwe kwidegenzya kw'abantu bose bashobora kwitegura ati reka twitegure kuja mu matora ibyo nibyo bikuru bikuru ubu turi mu bihe ubona harimo abavuga bati twe turacyari hanze twarahunze turakeneye natwe kuza mu gihugu kugira ngo tuje muri ayo matora ariko nkumbura ugasanga biragoranye kizumva n'ingorane zishobora gutuma amatora agenda nabi ibyo rero si umugwi ujejwe amatora ubikora oya bikogwa n'inzego z'igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Bernard mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane Bernard muri hehe
turi ibujumbura mu Kinindo
yego wakandika zina ninde
Irambona Bernard.
Irambona murafise ikibazo murafise cy'umubiri turiko tuvuga cyane cyane ku matora tekanijwe mu 2022 hariho abanyapolitiki bavuga ko ayo matora adashoboka hariho abavuga ko ikabazoyajamo kandi ashoboka duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri.
Niki nokuyanje nk'ejo mbona mu gihe abanyapolitiki bamwe bamwe batemewe kugira kampanye bagenda mu manama ruguru cyangwa ahandi bakaburabuzwa simbona ukuntu amatora azogenda muri make nk'icyo nosaba kugira amatora agende neza isoko bareka bose bakagira kampanye bagatemberera abanywanyi babo ruguru haba mu ntara bakagira amanama aho jye mbona yuko byogenda neza ku bwanjye.
Murakoze Bernard mu cyane Pierre Claver Nahimana na mwe mwagarutse ku kibazo cyo kwidegembya abanyapolitiki barashaka kugira kwiyamamaza barashaka icyo gikorwa ntikiratangura ariko urabona uwo mwidegembyo uhari cyangwa uzohaba
aho ni kibazo natwe tumaze kubona kandi turamaze kubishikiriza ku maradio atari make nuko biboneka yuko nkubunaho umbure ukwimenyekanisha by'ukuri bitaratangura ariko sinibaza yuko imigambwe itegeza kwimenyekanisha mu matora honyine buryo ariko yategura amatora imigambwe minsi yose n'ubuzima bwa minsi yose utegeza kumenyekanisha ibyo bimeze imigambi yawo intumbero ifitiye igihugu ivyo rero nko muri no minsi ari migambwe ariko irabikora nk'umugambwe Sonia Frode urabikora hamwe hamwe ariko kabona yuko hariho intambamyi mu makomine mwamwe mu micumbi mwimwe hariho usanga hariho icyotezwa riboneka rikoregwa abari mu mugambwe Sonia Frode ndetse n'abandi bari mu migambwe yitwa yuko uri muri opposition ukabibona urumva icyo ni ikintu gikomeye nimwe namwe mvuga nti ubutegetsi buhari abategetsi ibyo batabihagaritse biri muri bimwe bituma amatora agenda nabi hamwe hagera igihe ibigambo imwe ikasivuga iti bibandanije guca a muri cya gihe cy'amatora tijewe ndabivamo ibyo rero urumva ni ibintu bitaza kuguma bikurikiranwa kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira.
Icyo ni kibazo gihambaye hariho n'abanywanyi umugambwe SNL amakuru atangazwa avuga ko nabo nyene usanga batotezwa reka mushya nae Clavera ndabona telefone yanyu yoba irimo nkayiko murashaka ku raba kwitari kuri au parleur cyangwa speaker Jean de Dieu mwebwe ni baza ko ari Jean de Dieu reka ibaza ko atari telefone yanyu reka duhi jambo Jean de Dieu Jean de Dieu tugusaba ariko urabe kwiyo telefone yawe wo ikura kuri speaker kuri au parleur Jean de Dieu.
Hello?
Muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri hehe?
Igitega.
Igitega kandi kazina ninde?
Nkunzimana.
Nkunzimana duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Yego, je kuko nazumvise. Ku kijyanye n'amatora 2020. Hello?
Duga ku ijambo turakumva. Ikibazo cy'imvuyo.
Ku kijyanye n'amatora 2020 je ku bwanje. Nuko mbona leta irakwiye kuraba uburyo yoza gushyira ku rugero rumwe imigambwe bakaronka ijambo benshi mu kwiyamamaza kandi nge ndi kundaraba nk'uko mbona ikibazo turavye uburyo abanyamigambwe babanya mu ntara ya Gitega ku bwanjye ndabona neza yuko babanye neza kiretse rimwe rimwe usanga bishika bagacamo ariko babona neza yuko bagiye intwaro babyitwarika cyane mu kujya guhuza rimwe rimwe za shitingi bagira aho bahuriza ndabona neza hamwe bigiye no mu zindi ntara yuko ishobora gushika amatora nk'uko bamwe bavuga ko adashobora kugenda neza mu gakubwaye ndabona ko amatora ashobora kuboneka ashobora kuba kandi akabaho mu mutekano nk'uko tubibona mu gihe leta yashyiramo ingufu zikwiye ikarara karabu uburyo abanyamigambwe ibashyira hamwe ikabashyira ku rugero rumwe abajya mu kwiyamamaza cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza ko ariho mbona hashobora kuba kagorana kacanye kariya bagatondeka intonde ku buryo bw'uko atamigambwe izoza gukutanira ku ikerimu.
Murakoze Nkunzimana Jean de Dieu reka duhe n'ijambo kandi Steve muri Veneza Steve muratwumva? Ndumva Steve muratwumva? Leka tubanze duhe ijambo Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze ku byashikirijwe na Jean de Dieu avuga ati mu gihe imigambwe yose yofatwa ku rugero rumwe mu gihe hobandanya inganda zo kumvisha cyane cyane rwaruka kuruteza gukorana ibintu byogenda neza ico cyimvira cha Jean de Dieu mu kivuga ku iki mushana he Pierre Claver Nahimana
urumva twavuze ivy'amatora nibyo mugabo w'igicyo kibazo nyamakuru ari karavuga ni amatora mu ntwaro ya demokarasi y'ukuri nica ari karavuga intwaro ya demokarasi ibigenga si iby'amatora gusa no kugira ngo imigambwe yose igire uburenganzira bumwe haba mu matora cyangwa hata mu matora ni biranga demokarasi nico kibazo ariko aravuga mu gihe rero haba mu matora haba imbere y'amatora tutari matora yaheze imigambwe idafise uburenganzira bumwe bwo kwidegenza bwo gukora abata ariko baratotezwa muri ico gihe rero biragorana mu gihe cy'amatora aho birumvikana hari ibikenerwa yuko imigambwe yandikishije mu gihe matora ishobora kuronka ibi nibi ibyo birumvikana nk'ukuja ku maradiyo bakaronka ibihe bimwe ku binyamakuru bakaronka ibihe bimwe uburyo bwa leta bukoreshwa n'abana b'igihugu nabwo bugashobora gukoreshwa n'imigambwe yose kurunganwe ni byinshi rero ubwo inyuma y'ibyo avuze birimwo nkumbure kugira ngo ibikoresho byose igihugu gitanga uburyo bwose igihugu gitanga nkumbure imigambwe yose abanyagihugu bose bashobore kubishikira kugira ngo bitegurire icyo gikorwa gikomeye cyo kuja mu matora kuko ni igikorwa cya bose mu gihugu kirangwa na demokarasi icyo kibazo gikomeye ariko aravuga nibyo ukabivuga
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe ya Amerika turi kumwe na Steve miriwe neza egera telefone Steve muvuge cyane tubumve muri hega Steve
ego ndakumva
muri hehe
ndivo ndi ingozi mu Burundi
ego kandi kazina ninde irindi zina gikirundi ninde
ngozi nga anye mu gisagara cya Ngozi
yego duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
cy'umviro je narengitse nuko kugira amatora zene neza nuko migambo boyirenga akorera igakorera ku mugaragaro atagutoteza batavuga na leta hanyuma bizwa shingiro n'amasezerano y'arusha bikubahirizwa amategeko bakayubahiriza abantu bakagira ubwigenge bungana ku buryo n'abajya mu kwigisha bigishiriza imigambwe yabo boca bagira bashobora kwishyirira mu gihugu atamuntu abacunaguza atamuntu atagufungirwa ubusa amefungwa za politiki zigafungurwa ahantu abantu bose bakagira umwidegenzi nicyo gitekerezo numva niyo ntererano ntanga kugira igihugu
murakoze Steve reka duhe ijambo Reverien murakoze Reverien mwiwe neza
yego na
Reverien muratwumva
yego ndabumva murakomeye
turaho muri he namwe
mu karere k'ibiyaga bigari
yego
amakezo wa mutumire
yarakumva izina ry'ikirundi ninde akandi kazina ninde
ngenda kumana
tuko tuvuga ku matora tekanije mu Burundi mu 2022 ayo matora muyiweza kwiki azogenda neza hari abavuga ko azogenda neza hari abavuga ko bafite amakenga duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ku bwanje mbona atazogenda neza kubera tubona abantu urubuga rwa abanyapolitike cyangwa abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi batisanzuye bamwe baguma batotezwa bamwe bagahunga cyangwa abandi nabo abandi banyapolitike bari hanze y'igihugu none nitubona yuko umugambwe umwe none nibuzogira amatora gusa atayindi migambwe bahiganwa ko mbona yiyugarira ko tubona atantuzenya twe nta kizere tubona kubera n'impunzi ziri hanze bose bari bakwiye gutunganya bose bakagira bakumvikana ku by'amatora hanyuma bakareka gutoteza abantu batavuga rumwe na leta impunzi zigataha amatora agategurwa neza akajyamwo bose hanyuma u Burundi bukabona kuronka amahoro ubundi bitagenze uko nta mahoro umuntu abona mu Burundi ashe kuba nta mahoro ashe kuza tubona byose ibintu bitameze neza abantu barahunze abanyapolitike bose ataruhara bagifise rwo gutaha mu gihugu cyababyaye gutegura
murakoze Reverien Mushana Pierre Kavere Nahimana ibibazo bishikirijwe na Makenga bishikirijwe na Steve na Reverien byose bigaruka ku gutotezwa ico n'ikibazo cavuze cyane gose cyane cyane nkuko twabivuze abanywanyi mu mugambwe CNL ariko n'abanywanyi b'umugambwe uri kubutegetsi nawe nyine aravuga ko imisore iyo uyu mugambwe nawe nyine itotezwa ibintu byifashe gute mu Burundi mwe muri mu Burundi kuri ico kibazo cy'aba cy'imisore yame iri kwirahangana
ico kibazo kivugwa kuta iko ico kibazo cyo gutotezwa ntabwo tuzigera mu mugambwe sa Yofodi batuvuga ngo aba ngo nabakiri bato ngo nimbonera kure bariko baratoteza intakangwa ngo bariko baratoteza abandi sibyo twavuze tuti mu gihugu gifise abategetsi ntagwaruka rushobora kuvuga ngo twebwe nitwe turiko turatanga amategeko mu gihugu nitwe dutoteza aba ko twishakiye ni kuvuga yo biriko biraba n'ubutegetsi buhari kuko nibwo bufise ibikoresho bwahawe n'igihugu bwo kubahiriza amategeko nta muntu rero naho yo bari ugwaruka rumeze gute ashobora kuvuga ngo jewe ndashobora gukora ibintu binibi nibi nibi ubutegetsi butamushigikiye ntibishoboka ibyo rero twe tuvuga ati n'ubutegetsi ugwaruka aho ruri turabizi yuko urwaruka n'abantu bafise amaraso ashushe iyo bahuye barashobora gushamirana ariko abategetsi abatware abapolisi bajejwe icyo gikorwa cyo gucungera umutekano baba bahari nico bajejwe kugira ngo babangurukanye bavuge bacanye bafate uri karakora amakosa nico gituma twebwe nkumbure byo kuza baravuga ngo n'urwaruka rushamiranye byo ntitukivyemera na gatoyi nico gituma tuvuga tuti ubutegetsi buriko burategura amatora nibwubahirize n'umutekano wa bose imigambwe yose abashaka kubitoba nibabafate babahane ntibagire ntihagire uwo bakingira ikibaba twebwe turatanga ubururero nko muri komine Butihinda ibyabaye nshobora kuvuga ngo n'ugwaruka oya n'abategetsi baho nibo bategerezwa kubibazwa nuko twebwe tubifata hamwe biraba turabizi twovuga mu ntara zose bibamwo hari n'ahandi usanga nkumbure abategetsi baho bamwe tumaze kwegera n'abaguverineri bamwe tumaze kwegera tukabibabwira ugasanga barakoze igikorwa cyiza ibintu barabigaruye mu buryo aho ugasanga ahandi barisamaza ikibazo rero tukibona yuko ari ikibazo cy'ubutegetsi nibo bibazwa ibyo bibazo bateza kubyicarira bakabitorera umuti vuba kugira amatora ntazatose kare kubera ibyo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Joela miriwe neza miriwe Joela muri hehe
Kigali
mu Rwanda kandi kazina ninde nimbona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku matora ya Burundi tekanijwe mu 2020 duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
na nsanzwe ndi no mu Burundi
yego
utubazo mbazo ni tubiri ni intererano ya gatatu icyambere nshamo abatumire bombe ndabaza ndebo bari gukora iki kugira amatora i Burundi agende neza ku buryo abantu bose baziyamamaza mu bwisanzure. Cya kabiri mukimbarize uwo muri korona nkubu amatora bishyitse nari kuvuga ntango ntashoboka amatora ntashoboka nkubu bishyitse agashoboka ariteguye kuyajyamo. Gatatu leta bigaragaza gutanga ibyo bice kugira barana nk'abanywanyi basenere barabafunga nta bwisanzure bisaba nka honorable Rwasa mureke yiyamamaza ashike no mu makomine no mu byaro hose kubera iyo hageze mu matora y'ukuntu usanga bamuzibiye ugasanga nta ntiyamamaje. Niyo mpamvu n'amatora ahita usanga yavamo bivanye ntiyamamaje ntiyagize iki. Leta y'u Burundi irakwiye gushyiramo ingufu kugira abanyapolitike bose baje kuri ritimu imwe bose biyamamaze bashike hose bakwiye hose nk'uko Sendede ikwira hose. Ihageze mu matora ugasanga Sendede iri kwiyamamaza yonyine no mu byaro no ku mitumba. Umva leta yogerageza igashyiramo imbaraga ingufu kugira n'abanyapolitike abagwasa bashike hose nk'uko nayo hashika. Murakoze.
Murakoze Joela. Ibibazo mwaje ni ibibazo bya twari kunezerwa iyo umutegetsi yari yemeye kuza mu kiganiro Tarcisse Nsabimana umuvugizi w'ubushikiranganji ajeje intwari yo hagati yaboneka nk'uko yari yabyemeye byari kuba byiza cyane rwose ariko reka n'umushyantahe Pierre Kavere nawe nyine yagira icyo avuze cyane cyane ku kibazo cya mbere abanyapolitiki bandi b'indi migambwe ubwigiri bugira babiri bari kubakora icyo kugira ngo amatora azagende neza. Ikibazo yabaje uwo muri ipo nawe nyine ntiyashoboye kuboneka ariko n'ikibazo n'umushyantahe Kavere ashaka kwishyura avuga ati mbega abavuze ko batazoje amatora adashoboka mu gihe yoba ayo matora bazoyitaba. Eka n'ikibazo agarutse ko rero ucyumvira cyo bwisanzure duga ku ijambo mushyana hay Kavere.
Bujya jewe sishobora kuvugira iprona canke ubutegetsi urumvise ntibyoshoboka ko batumiye hanyuma ntibaze urumva ico n'ikindi kibazo hanyuma muragerageza kubatumira bemere nabo ntibasibe ikiganiro bavuga ngo bamwe barasiba amatora muganda hagusiba ikiganiro ngushikiriza ijambo nabyo si byiza
kandi bemeye
twebwe rero nuvuga kuri ico kibazo ca mbere mbega ka bugambwe turiko turakora iki kugira ngo amatora azogende neza twece dushobora no gutanga intererano kuko abafise uburyo bwo gutegura kugira amatora azogende neza ni cyane cyane ubutegetsi nayo imigambwe turatanga intererano nk'izo kwigisha abanywanyi bacu kubabwira ingene bo kwifata muri kigihe turiko turategura amatora kugira bifate neza ntagire imifato mibi bagira yotuma yononekara yononekarisha biriko biraba ibikorwa biriko biraba. Ikindi dushobora gukora ni uko ibyo tubona byose bitagenda neza tubishyikiriza ubutegetsi twabwira ati nyabuna nyabuna aha hindura umuntu ariko arahubwira ati ujya cye nabonye ibi n'ibi n'ibi ahahindura aba ariko araguha intererano ikomeye. Icyo turagikora ku byo dushoboye byose ahantu hose bitagenda neza aho dushobora gushika tukabona yuko bitagenda neza turabwira ubutegetsi ati ibintu nimubihindure kugira twitegure neza. Icyo iyo ntererano turayitanga burya hari ibintu tutarashika ko mu Burundi bikomeye mu gihe bitegura amatora mu gihugu kirangwa na demokarasi. Burya hariho nk'amategeko agenga uburyo bukoreshwa mu matora imigambwe ikoresha mu matora. Muri aya mategeko usanga hariho ibyemewe n'ibitemewe. Usanga rero nk'ayo mategeko ngaha mu Burundi ntarashikaho ariko igihe azohashika uzosanga nkumbure imigambwe isa n'iyinganya uburyo bwa uburyo bw'amafaranga bwa uburyo bw'iki uzosanga batatandukanye cyane hamwe abanyagihugu nkumbure bahurumbira ibyiyumviro imigambi urumva intambwe nyinshi tarashikako tudashobora kuvuga ngo amatora ngo azogenda neza nkumbure hari ibintu bimwe bimwe tutarashikako neza reka rero tuyajemwo hanyuma aho tuzoshika izo bari intambwe ama mwenda zokurikira nkumbure hari ibindi bikomeye tuzaba tumaze kwiyumvira tugashiraho gutyo gutyo twubake demokarasi muri kino gihugu cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Theodore. Miriwe neza? Egera telefone mvuge cyane Theodore. Muri hega Theodore?
Okay, ndabumva neza ni Theodore imerere Kigali Gasabo.
Yego.
Yego, mbere na mbere ndabanza gushimira umutumirwa wabafashe umwanya akaza kugira ngo tuganirire kuri bimwe.
Yego.
Ikibazo cya mbere mubaza urabona iyo mu harimo leta ebyiri ariko zidahuje imigambi ndavuga kuri aya matora ni igihe hariho leta ebyiri mu gihe habaza barimo kwiyamamaza ese amatora naramukabaye uruhande rumwe ruyashaka urundi rutayashaka se nyuma ayo matora urumva bizavamo bizaba ari byiza hazamo abazarwanya bamwe cyangwa abandi bakajya bakarwanya abandi ikindi namubaza ese nimba amatora agomba kunangwa na demokarasi hari igihe usanga cyane mu Burundi bikunze kubaho bamwe biyamamaza ugasanga barasenya irindi shyaka bahanganye ese izo ngamba bafashe koko ibintu tuzongera kuba byabaho umuntu agiye kwiyamamaza akiyamamaza avuga ibikorwa bye adasenya ibya mugenzi we.
Murakoze Theodore ibibazo bibiri reka duhe n'ijambo kandi Malashi hanyuma turasaba mushikana ya Pierre Claver Nahimana agire icabishuye abashikana ya kwari babiri Malashi muratwumva?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ndi mu buhungiro.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ok, jewe ikibazo cya mbere nagira mbaze uwo mutumire wacu bwa mbere nimba nibuka neza itariki 26 z'ukwa kane 2015 umugambwe Sawanya Frodebu uri mu migambwe yahamagaye ugwaruka n'abanywanyi bayo kujya mu ibarabara twiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ibyakurikiye byarabaye hanyuma birangira uyu munsi turi mu buhungiro. Nikimenyemenya uwararongoye Frodebu icyo gihe yaraje no kudufasha mu myerekano ariko kugeza uyu munsi sinari numva declaration imwe y'umugambwe Sawanya Frodebu isaba ko impunzi zohunguka ko leta yogerageza uburyo bwose yohungura impunzi ikaziha umutekano ahubwo ito bihutiye bobo bihutiye kumva bo kwitaba amatora je nkamubaza babona amatora ariyo bashyira imbere gusumbya abanywanyi babo bari mu muhungiro uyu munsi mbega mu gihe abanywanyi babo batazuba barataha ayo matora azokwitabwa na bande ni bande bazobatora ko hari abatavuga rumwe na leta benshi bari mu buhungiro uyu munsi bakaba nabo banywanyi babo bazotorwa na bande. Ikintu cya kabiri ijose ni nabyo iza gukora ngo itegure imitima y'abanyagihugu twebwe abanyagihugu nta kibazo dufise ahubwo ikibazo kiri hagati y'abo banyepolitike nyine mbese ndagwe nk'akarorero naba uyu munsi Sawanya Frodebu na Iprona kera bari umwe bose bitwa batavuga rumwe na leta ariko uyu munsi Iprona ivuga ko itatita amatora ariko Sawanya Frodebu titubita amatora
Iprona ivuga ko izakwita amatora mushye naye Marashi
ego
Iprona ivuga ko izakwita amatora
Iprona ku ruhande rwo kwa nditije bavuga ko batazita amatora
Iprona itemewe n'ubushyanganje bw'intwaro hagati ego
none bumva icyo kibazo kitari mu banyepolitike nyine mu gihe kera bavuga rumwe uyu munsi bakaba batakivuga rumwe none bumva intambwe izobiye bisigura ngo natwe babandi tutavuga rumwe na leta babanwanye twari dusigikiye batavuga rumwe na leta uyu munsi twakiritse mu ibiki murumva ko Burundi nta hantu uriko buragana buja ahubwo abo banyepolitike nyine babanze hagati yabo bahuze hanyuma abanyagihugu natwe tubone guhuza Burundi buronka amahoro. Murakoze.
Murakoze Barashireka umushana ya Pierre Claver Nahimana atanguye ku bibazo byawe bibiri hanyuma turamusaba aje no ku bibazo byabajijwe na Theodore utangura kuri ibyo bibazo bya Marashi umushana ya Nahima.
urumva mwarimu abazi bibazo umunyeshuri yaje na utaje ntibamubaza yo bagenzanje muri ipuna babaje rimwe mwe ni bari kubyishura nabo muri kumbure nabo muri leta ni bari kubyishura mugabo ko arije ndahari reka nishure nti bimwe mwe numvise kuri byo bya marashi ibyo yavuze ngo nta tangazo na rimwe arumva umugambwe Sonya Frode uvuga yuko usaba yuko impunzi zose zotaha mu Burundi aho yiweze cyane gose ngira ntiyumviriza amatangazo dukunda gusohora nta matangazo ya politiki akomeye twebwe dusohora atarimwo ibyo gusaba yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo impunzi abana b'igihugu bahunze igihugu bose bashaka gutaha muhira bitahire mu gihugu cyabo ayo matangazo ni menshi ashaka ararondera araturondera mu bundi buryo cyamurungikiye ayahone ntago ntiyama yasoma yama yasoma twebwe twifuza yuko abana b'igihugu bose haba mu matora hataba mu matora bategerejwe gutaha mu gihugu cyabo kuko baragikunda nicyo twaba tuvuga minsi yose kandi twaba tugishyira amatangazo mu byo twaba dusinya byose icyo kirimo icyo ni cya mbere icya kabiri ati ikibazo mbega ko abanyepolitiki batakivuga cyo kimwe n'ibiki ntibona ko ikibazo kiri mu banyepolitiki ibyo ntibisanzwe ibihe birahinduka mu gihe navuze yuko ari igihugu kiriko kirarondera demokarasi hari ibintu abantu ku imyaka ihera nkumbure bagenda bimwe batumvikana ibintu ugasanga barabyumvikana ko muri kino gihe rero twe tuvuga tuti muri gihe tugeze ko tubonye twiweje ibyo twabonye mu minsi iheze dusaba yuko ayo matora imigambwe yoyitaba ntitwoshobora kuvuga ngo nko mu 2015 ngo ayo matora ngo ntituyajemo oya nibyo twabivuze mu mwaka w'2015 haragera igihe cya matora ntituyajemo mugabo aho ibihe bigeze twiweje ibyabaye tuvuga tuti ntidusubire gukora ibintu mwe n'ibyo reka tuyajemo dutere iyindi ntambwe aho niho duhagaze ibyo ni ibintu bisanzwe muri politiki duhanura ababishoboye bose yuko ayo matora tuyajemo hanyuma tugasaba yuko leta abategetsi bakora ibishoboka byose kugira ababishoboye bose ayo matora bayajemo izo bari intambwe ya demokarasi yindi dushitse ko ntituvuze yuko ibintu bizoba byera de bizoba bimeze neza cyane oya ni intambwe gusa kuko ingorane ni nyinshi kuko abibaza yuko amatora azotora inyishu y'ibibazo byose bifite mu Burundi oya ibyo si byo siko tubyiyumvira ariko izoba ari intambwe kumwerekeye uyu muntu yabajije ari mu Rwanda nibyo urabye ibihugu byinshi byo muri Afurika n'u Burundi burimwo iyo hageze gutora birababaje nibyo usanga kenshi na kenshi abanyagihugu bakurikira imigambi usanga igihe cyo gushyikiriza imigambi bagiha akanya gakwiye cyane uburemere buhagije kuri iki kibazo cyerekeye amatora usanga nkumbure bakurikirana ibindi nkumbure bavuga bati nkumbure natora uriya niwazoma ikibanza niwazoma udufaranga niwazoma iki ibintu mwe nibyo ugasanga rero abantu rimwe nibyo bakurikirana ugasanga rero imigambi abantu bashikiriza imigambi nkumbure mwe ntibanumviriza bakavuga twebwe uri kuravuga n'ibiki ariko tumenye yuko impera n'imperuka idemokarasi turi ko turarondera mu myaka izoza ari uko abanyagihugu bazotereza kwiweza ni ngombwa yuko abanyagihugu bavuga bati mu byo twari twemerewe abari batubwiye ngo tuzoronka ibi n'ibi ibyo nabyo ntibishobora guhara ntibikunda yuko hariho kampanyi abantu batavuga bati mu byo twari twemerewe n'abahari
bakaraba ko imigambi abanyapolitike bemeye bariko barirangura
dushyira imbere mu minsi izoza rero tuzoshyira imbere imigambi ariko sinzi ko muri iki gihe turabishika ko bihugu byo muri Afurika byinshi biracyari inyuma muri icyo gikorwa
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gérard mwiriwe neza Gérard muratwumva
ndabumva nasha gusubiza
yego
urabona ibintu by'amatora yuko bimaze bishyike
Gérard muri banza mutubwire aho muri
Sylvia
mutubwiraho muri muri hehe
Burundi
o Burundi ego hanyuma izina ry'ikirundi ninde
Kabura
Kabura duga ku ijambo
ego ya kugura pa ukiza
ego
nuko ate divino je matora bona ngo ari kabwe wa iprona allo
duga ku ijambo no moshi ana he Pierre Claver na Himana arongo imugambwe Fodebu
iko mina byumvise urumva rero ari ukuno bobo baragira n'umutege bahagira ibintu nk'amanyanga allo
duga ku ijambo turakumva
agasaka kumaka aba abategetsi b'u Burundi bari kuvugware ngo barabakunda naho batabakunda ukabusanga bagiye mu nyuma gutira akazagayi rero ndwasaba yuko urabona bobo ubugamba ipfuna kuvuware mwa ntavuga ati abahunze bahunguke na ematangazo ko yavuze ngo mumbari bya horatisa he
muriko muvuga abo muri ipona ariko nakubwiye ko mushya nta Pierre Claver na Himana arongoye ubugambwe Fodebu
yego nawo ndamuzi muteye urako kubyaje bigenda bobo hari ukuntu batana ko imikomo ko usanga Fodebu nawo nyene ikome uri kwagire mu rwasa ni migambi yawo cyangwa migambi rashya rero ko kuvuga ati ibi bintu n'amatora aho kubwira bigenduka bo cyangwa imigambi rashya kugira ngo amatwi imigambi yemene gutuma amatora bakagira ituje mu gihugu kandi uri kwaraba niho bene ubwa umwe uri kwaraba erega ibintu ubutegetsi burahafu urabona yuko nabyo rero buri kuraba muri Sudani abasuda bakareka abantu hagiye bijya birateye ubwoba twebwe ariko ngo bamwe mu Burundi yuko muri genereze ibi bintu bitohaba ngo bituze uwo dutura wese wese igihe kintu umuhaye amazi tukamwemera mugabo ata bintu abandi Fodebu ayiprona ari uwo nyimigambwe ya za senerezaje ata bintu byimutse reka abarundi twibamwe rero no kugira uwo mushinga nayo yuko bote baratera intege bakabona hano bakataravuga hano ibintu bitagenda neza ku buryo abantu bazishwa amatara ari mu ituze hama allo
sozera ego
ego icyo cyase ni nacyo ego besini ni cyo cyo nyine gutanga ihumure mu bantu kandi rega mu Burundi ubu Burundi ni inyabagenda Burundi bwose batekanye mbere rwese turindiye demire bene ako hati ndugira ngo tumeshe dukora kuko abo bari bakwije bazinzwe urabona ngo bajye gukontrola ibintu bintu se rero nari kwiye kubona ibyo barakora biri kuragenda neza iyo nukeke yo kampanye bagize yari ikomeye cyane kandi twese twayishyigikiye
yego me
ayishyigikiye kandi mbari izo mushinga ntayo none ko yavuze yuko bazo ajya amafaranga y'ingwate nk'uko y'igihugu bazotanga bo bari pfu ubuze yatanga ko bavuga ngo ntiwaze amatora hama tukaba tubashimiye kubona nk'uko bamuduha ijambo ngaha mu Burundi hama tukaba
murakoze Gerard murakoze reka mushya ntaharagira icyo avuze ku byo mushikirije ariko imbere yaho reka duhe ijambo kandi Theogene mwiriwe neza Theogene muratwumva
ndabumva neza cyane
muri hega Theogene
mu Rwanda muri gushyira Rwanda mu ntara y'Iburengera bwayo karere ka Nyamasheke
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku matora mu Burundi
icyo navuga
yego
nk'abo banyagihugu bo mu Burundi bakagombye kujya babareka bagatora umuntu bashaka bakunda kandi biyumvamo
murakoze Theogene
murakoze ibyo bya Amerika
murakoze tugarutse ku byashikirijwe na Gerard ikana mushya na he Theogene nyine avuga ati no kureka abarundi bakitorera umutetsi bakunda nagira mu gica muvuze kuri ivyo byashikije nawe bashinga nahe babiri mushinga nahe Claver Nahimana
sinzi urumva wavuze bwa mbere ntiyamenye inkumburo yuko ariwo mugambwe twanya Fraude bari karavuga cyane ariwo muri Prona kuko bari bavuga ati muri Prona babatumiye biragoye ariko je kubwanje nibyo iyo ageze amatora ni ngombwa batore abategetsi haratogwa umukuru w'igihugu haratogwa inama nshingamateka muri kino gihugu cyacu niko bimeze haratogwa inama nkenguzamateka abakonseye ma komine abakuru bagatumba ni ngombwa umunyagihugu umwe wese ku rugero rwiwe ashore gutora icyo yiyumvira ucavuga ati ujya mutegetsi ujya n'ujya kwa bose navuze n'abategetsi ujya n'ujya je ntoyo yuko niyo yongira akamaro akarungo burenganzira mugabo ni byiza kandi yuko abafise inyigisho zihagije kugire ashobore gutandukanya icyasi n'ururo amenye umutegetsi mwiza amenye n'umutegetsi imubi kuko umunyagihugu arashobora gutora agatora ibitasi by'akasanga yihenze mugabo n'ubundi ashobora gutora agatora neza byo biva ku nyigisho zitangwa mu gihugu kirimo demokarasi harari inyigisho si umatora gusa ibyo biba n'imbere y'amatora imigambo itegeka kuguma yigisha kugira yerekane abafise imigambi myiza abafise imigambi nkumbure itari myiza ibyo byose bikamenyekana abantu bakazotora imigambi bakavuga ati ujya mutegetsi afise imigambi myiza iyi n'iyi nkumbure ntaza mutore gusa yuko basa baturuka mu ntara imwe baturuka mu bwoko bumwe baturuka mu biki ibintu bimwe n'ibyo canke azomuha agacupa azomuha iki urumva muri afurika turacyari mu bintu bimwe bimwe bituma tuguma inyuma ni ukuguma rero twigisha abanyagihugu kugira natwe iyo ntambwe tuzoyishike ko hamwe umunyagihugu w'umurundi ashobora koko
ikiza
kizomugira akamaro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio ijwi ry'amerika turi kumwe na erika mwiriwe neza erika muratwumva
ego ndawumva
kandi kazina ninde erika
akimana erika alufa
muri hehe
igare ko cyicukira
yego me kibazo cy'imviro cyo tuvuga ko mu matora atekanijwe mu Burundi mu mwaka w'2020 duga ku ijambo
yego mwasaza icyo navuga ni uko mu Burundi abayobozi babo bagomba guha abaturage babo ubwisanzure bakihitiramo umuyobozi wabo n'uba serivisi
murakoze Eric reka duhe n'ijambo kandi Cedric muriwe neza Cedric muratwumva
ndavuma cyane
nimwiwe neza muri he
mbaje ndi Kampala Uganda
turiko tuvuga ku matora mu Burundi atekanijwe mu 2022 nasi kibazo cy'umviro
na bakurikiranye gatonya ariko rero je nagomba kubaza uwo mutumire
yego
arabona ko amatora yibirije yo 2022 aba abanyepolitike bivuga bari hanze igihugu batoba batashe canke azoba meza gutumba 2010 canke 2015
kibazo ciza murakoze Cedric reka cyo kibazo tura kimwaza ariko reka tufate na Joseph ndabona nawe yarindiye akanya katari gato Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Cedric mwandikiye
mwiriwe neza muri hega Joseph
mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ikibazo cy'umviro
mwanza mu ndamukiza umukuru w'umuyoboke w'umugambwe w'Abanya Frodebu
yarabumva
akabazo nzaba kumubaza ko hari abanyapolitike bamwe muri bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira bati yakobaye byiza ko amatora yazaba impunzi zimaze zibanze zigahunguka ese we ku gitekerezo kiwe ahagaze kuri icyo kibazo cya bagenzi be bafite
murakoze Joseph moshia na Pierre Claver na Imana ibibazo bitatu Eric Cedric na Joseph eka Eric wewe asaba ubwisanzure ico nikibazo mwamaze kugaruka ko ariko Cedric arabaje kibazo kivuga kiti bega ayo matora mu 2022 munazo bameza zo aruta atandukanye n'amatora ba mu 2010 2015 ni kibazo rero cha Joseph asaba icimvuro cyanyu cy'ukuntu hari imigambo itavuganwe na leta yoyo ivuga ko amatora akwiye kuba impunzi zimaze gutahuka inyishu ngufi ngufi kuri abo bashye na bose
ego umwaka w'ibihumbi na cumi harabaye amatora ariko nta mpururu zikomeye zabaye amatora yarabaye ndetse mbere naho habaye ingorane zitari zike ariko yabaye amatora yabaye nka yemewe n'amakungu mu mwaka wa 2015 ibyo twabonye turibuka neza ko habaye ibintu bibi n'abantu bagapfa ntitwovuga rero ngo ajya amatora mu mwaka wa 2015 ngo yagenze neza nk'ibyo ukunda ariko amatora yarabaye kandi ubutegetsi bwavuyemo buremewe niko bimeze uburera akambaza ati mbega mubona aya matora ayo mwaka wa 2020 azosumba ubwiza ayo yose twizere yuko ayo mwaka wa 2020 nawe no azosumba ayo mwaka wa 2015 kuko cyane cyane yabantu bagumye mu mahoro ntihagira bapfa icyo kintu gikomeye cyane gose twizere rero yuko kuri icyo kibazo cyuko hoba umutekano ntihagira abantu basubira gupfa kubera amatora cyangwa bahunge twizere yuko umwaka wa 2020 hoba umutekano uhagije bigasumba ibyo mu mwaka wa 2015 mugabo n'ubundi turabona yuko amatora azoba nkumbure hariho abantu bipfuza kuyajamwo bakiri hanze kumva zitabavuye ko kuko bahunze kubera umutekano wabo bahunze kubera ikiniki niki kwimbo za politike ntidushobora kwemeza rero yuko mwaka wa 2020 abo bantu bose bazoba bamaze gutaha bazoshobora kuba batashe ariko hari n'abandi tubona yuko nkumbure bishobora kugurana
ndumva telefone ya mushyantahe Pierre Claver na Himana imeze nk'icitse ariko ndabona kanya kari kagiye hari ibibazo bitabike umushana Claver na Himana teza kutwishura mu kanya reka turako twumona ariko imbere kumubona nuko muri kiganiro ibibazo nka byinshi byabajijwe byahagaze cyane cyane ku byerekeye umwidegembyo mu gihe cy'amatora eka n'ubwisanzure nk'uko babivuze bakaba baduteye akamo benshi basabye ko eka igikorwa cyo kwiyamamaza mu gihe cyogera abanyapolitiki bose buhabwa ubungane kugira ngo bashobore kuja mu ntara zitandukanye kugira ngo nabo nyine bashobore kwiyamamaza mushya ntahe Pierre Claver na Himana nabona garutse ariko nashaka imbere yuko musozera ku cimvu ariko mutubwire umugambi Frodebu mu gihe mu 1993 waronse amajwi mu matora ya mbere abaye mu nzira ya demokrasi amajwi arenga 1963 muri matora aherutse uyu mugambi aronse amajwi make cyane rwose ikintu cyagenze nabi n'ikihe ikintu umutekanya gukora n'ikihe mugambwe Frodebu kugira ngo uyu mugambwe usubire wisononoye gato mufise akane gato cyane
umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na gatatu ingorane zari zihari uko abanyagihugu babona ibintu n'ingorane zihari siko bimeze muri kino gihe haheze imyaka myinshi hari ibintu byinshi byahindutse ubu abanyagihugu rero babona izindi ngorane nkumbure zitariho kiyagiye nkumbure bavuga bati Frodebu ivuga iti ubu wakeneye kuza intwari wa demokarasi umuntu akitorera uko ashaka icyo gihe abanyagihugu bavuga bati ibyo ni sawa nibyo dushaka basa bahunda amajwi umugambi wa Banyafrodebu ubu rero nkumbure muri ibihe tugezemo hakeneye iyindi migambi yosigurirwa abanyagihugu bakavuga bati ibi bintu nibyo twumva twiyumvamo kuko ibintu bihari ubu n'ubukene ugasanga rero abarundi benshi bakavuga bati uza kuduha udufaranga uduha iki nkumbure uwo niwe turaba mugabo uwo ntubari umugambi ni bimwe nababwira kare nti ubu bintu biragoye no kwigisha abanyagihugu bamenye neza icyo batora batora ikintu bazi ubu rero umugambi wa Frodebu uri kurakora iki twe turiko turitunganya mu bihe tugezemo
twigindi migambi mishasha uturayifise
ndabona kanya gasa
twaramaze kuyivuga tuzoyishikiriza
nakatujanye mushya na he Pierre Kavere nahimana ndabashimiye cyane gose ku kajya mwatoye kugira ngo muduhe ibyimbiro byanyu cyane cyane kujanye n'amatora yimirije mu Burundi turashimiye rero ingenieur yadufashe mu higa bw'izuma tukadushimiye na Fatuma Kalala animasi yadufashe kwigiranya ikiganiro turabashimiye bakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika mwese mwaduteye akamo mugashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byanyu turabateye akamo rero mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira iwa